Hili ni Sauti ya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 23 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2018 kuri mikro muri kumwe na Fiden Yongab.
Nivyo ico kiringo cy'igihano cyararangiye cyarangira itariki 7 ariko rero ubu tukaba turiko turaraba amasezerano mashasha kogiranira nayo maradio. Ariko tubanje kuraba imimwe yose ngene yigenjeje.
Uyo ni Nestor Bankumukunzi ayoboye urwego Sense rujeje gutungira kugenda umwuga ukumenyesha makuru kogwa mu Burundi avuga ku kiringo c'ibihano vyafatiwe amaradio mpuzamakungu Ijwi rya Amerika na BBC. Turavuga no ku Rwanda ruvuga ko rwatanguye kwakira bahoze arabagwanya ubumugwi wa FDL urwanya ubutegetsi bw'igihugu ku muyobozi mushasha w'umugwi Seve mu kiringo c'imyaka 4 iri imbere mu Burundi. Hamwe no ku bantu bitwaje inkoho bataramenyekana banyuruje umukozi akora ku buntu w'umutaliyano bakomeretsa n'abandi batanu muri Kenya. Yamari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriye kandi ishikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys, tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Maramutse Fidel, igihugu cya Irani nticeretse ubushobozi bwose gifise bw'ibirwanisho by'umara ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugenzura ibyo birwanisho riri Irahe nk'uko byemejwe mu masezerano n'amakungu. Ibyo byashyikirijwe na ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri iryo shyirahamwe ku munsi wa Kanejo. Ambasaderi Kenneth Ward yabwiye iryo shyirahamwe mpuzamakungu ko Irani itashyize ahabona ayikorera bombe ziterwa n'indege kandi yagumanye porogaramu zikora ibisasu birimo ubumara cyabujijwe n'amakungu. Nacyo Irani kiravuga kuri iryo cyagirizwa na ambasaderi Ward yiyongera kucuka kibi cyari kiasanzwe na Washington ku bijyanye na porogaramu za nuclear na Irani iterabwoba hamwe n'uruhara gifise mu ntambara muri Siriya. Ibyo birego bya Ward bishikirijwe mu gihe Perezida Donald Trump yakuye Leta Zunze za Amerika mu masezerano ya nuclear amakungu yumvikanywe ko na Irani muri 2015 hamwe n'urukurikirane kwibihano yagiye arafatira ico gihugu. Ubwongereza bushiriza ko bwashitse ku ntego y'amasezerano ya politike yamaze ijoro ryose yumvikanywa ko na komisiyo y'umwe bwa Buraya ashingiye ku kuntu ubwongereza buzova mu muryango wa Buraya atantambamye kandi mu rutonde rwiza. Mushikiranganji wa mbere w'ubwongereza Theresa May niwe yatangaje mu masezerano yumvikanywe ko abwirizwa kwemezwa n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Burayi itekanijwe ku munsi w'Imana. Theresa May avuga ko ayo masezerano yongera guha ubwongereza ububasha bwo kugenzura imbibe zabwo, ifaranga ryabwo, amategeko yabwo, gukingira ubuzi bwabo, umutekano hamwe n'ubwigenge bw'igihugu cyabo. Naho ayo masezerano akirindiriwe kwemezwa canke ngo ahakanywe n'abakuru b'ibihugu by'umwe bwa Buraya ku munsi w'Imana, May aracahanganye n'inama nshingamateka yiwe aho bamwe mu bayigize bavuga ko ayo masezerano adahagije kugira ico gihugu kivavanure burundu n'uwo mugabane wa Buraya. Mu gihe bamwe basaba kuva muri uyo muryango hari abandi bifuza kuwinjiramwo. Inama yo ku rwego rwo hejuru hagati y'umuryango w'Uburaya na Turukiya yabereye ku murwa mukuru Ankara yaranzwemo no kutumvikana, naho yari yitezwemo gutera imbere mu migenderanire hagati y'ibyo izo mpande zibiri. Komiseri w'umwe bwa Buraya ajejwe imigenderanire n'amakungu Federica Mogherini hamwe na komiseri ajejwe kwagura uwo muryango Johannes Hahn baganiriye ejo kuwa kane n'umushikiranganji wa Turukiya ajejwe imigenderanire n'amakungu Mevlut Cavusoglu. Ariko kutumvikana niko kwaranze iyo nama hagati ya Turukiya n'Uburayi, aho Mogherini abona ko Turukiya ihungabanya demokarasi mu kuvuga ko uwo muryango uhangayikishijwe n'ifungwa ry'abigisha bo mu za kaminuza hamwe n'indongozi z'amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politike. Kandidatire ya Turukiya yo kwinjira mu muryango umwe bwa Buraya imaze imyaka irenga 10 yaradindijwe na bimwe mu bihugu bya Buraya bidashigikiye uyo mugambi kumvozi ihungabanywa ry'agateka ka muntu muri Turukiya hamwe n'izindi mvo. Nayo muri leta z'umwe za Amerika intureka yaradutse mu gihe abimukira bamuka muri Amerika yo hagati barundanye mu gisagara cyo ku rubibe rwa Mexique ku munsi wa kane berekeza ku gitarurwa bashaka kwinjira muri leta z'umwe za Amerika mu gihe perezida Donald Trump yongeye kuvuga ko azobasubiza inyuma mu gihe kajugujugu za Amerika zariko ziragenzura karere umurwi w'abimukira bagizwe n'abagabo wari wavuye aho bari mu mahema kuva mu ndwi iheze bagomba kujabuka ikiraro cha El Chaparral kiri hafi ku kilometero kimwe imbere yo gushikira igisagara cha San Diego muri leta ya California. Trump kuri wa kanejo yagabishije ko ashobora kugara ugo rubibe mu gihe intureka zotuma haba abakomereka rukazokugurwa intureka zacureshe. Izo ntureka zadutse ku rubibe igihe umutegetsi muri Mexique hamwe n'umwe mu baharanira agateka ka muntu bariko baragerageza gusaba abo bimukira kuguma mu gihugu cya Mexique kandi bagasabirayo ubuhungiro. Bagasabira ubuhungiro muri leta z'umwe za Amerika babicishije mu nzira zemewe n'amategeko ariko benshi muri abo bimukira bararihirwa bararahira bakarengwa murambabarira ko babwirizwa kujabuka urubibe byanka bikunda muri leta z'umwe za Amerika. Aya makuru ijwi rya Amerika riyakesha itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP.
Turashimiye Alois ku makuru ahejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho Gwego Sense rurero gutungira kugena umwuga wo kumenyesha makuru ukorwa mu Burundi gwemeza ko ikiringo kiri hano byafatiwe ama radio Ijwi rya Amerika na BBC carangiye yamara ugo gwego gwemeza ko ruriko ruratunganya amasezerano mashasha kuri ayo ma radio mbere rukiweza nuko ayo ma radio yabandanije akora ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Raymond Ziman.
Na ikibazo cy'amaradiyo abiri Ijwi rya Amerika ni radio y'Abongereza BBC kubijanye n'ikiringo cyarangiye kubihano yafatiwe kitizwe mu nama idasanzwe y'abagize urwego rujeje gucungera ingene umwuga wo kumenyesha amakuru urangurwa mu Burundi. Nestor Banga umukunzi arongoye ugo rwego abajije kuri ico kibazo yemeje ko ikiringo cyarangiye ariko harakogwa umwiwezo wingene ayo maradiyo yigenjeje hati yatunganywa amasezerano mashasha hagati y'ugo rwego sense n'ivyo bimenyesha amakuru
nivyo ico kiringo igihano cararangiye carangira itariki ndwi ariko rero ubu tukaba turiko turaraba amasezerano mashasha kogiranira nayo ma radio ariko tubanje kuraba imwe yose ngene yigenjeje kubera zagumye zikora zigakora makuru ara Burundi biciye mu yindi mihora bwo turiko turategura amasezerano mashasha dusanze zigejeje neza tuzohera tubatumeye ko tuvugane aya masezerano tureshire bwikumu hanyuma bone gufata ingingo izo bibereye iyo ngingo nayo nyenzo fatigwa mu nama ya bose nk'uko byaro no munsi niko amategeko abitegekanya mu rwego sense.
Ijwi rya Amerika gifuje kumenya nimba ayo masezerano atotunganywa ariko imirongo y'amaradiyo yaruguruwe ku gataka k'u Burundi. Urongoye sense yishuye ko ari byo kwitondera kuko avuga ko hari iradi yitemeye amakosa yose kandi bishobora gutuma ibihano bidakugwaho.
Twasanze bikwiye kugira ngo uyu munsi nitwugurure tutashizeho ibikwiye bijyanye n'amategeko n'uwo mwumvikano muri ayo masezerano ubundi twahava dusanga kiye dusubira kugwa muri wa mutego kibaza yuko byo byiza hakwihutagiza ufata umwanya ukwiye tukavugana nabo biraba mu ntumbero yuko nihagera ko tuvugururira twabugurura cyabandanye bakora nta zindi nziti zijemo na cyane cyane ko muri ayo maradiyo hariho ayemeye amakosha hariho n'ayandi atemeye amakosha yose kandi turabye mu byo bagumye bakora hariho nk'iradiyo yagumye ikoresha umenyesha amakuru w'umurundi akurikirana n'ubutungane murumva ivyo ko atari gupfa kugura ngo ikiringo caheze tuzorinda kuvugana wumvire ko bashobora umenyesha amakuru kumuhagarika canke bagira batako tumuhagarika twemeye kuguma twugaye.
Kiretse ikibazo cy'amaradiyo abiri cyabajijwe banka umukunzi yamenyesheje abamenyesha amakuru ko mu byizwe n'abagize urwo rwego harimo ingene umwuga wakozwe mu kwezi kw'icumi 2018 gushika aho kwezi kw'icumi na rimwe kugeze uyarongoye sense yagabishije ikinyamakuru iwacu kuhamwe kibandanije kidakurikiza amategeko gishobora gufatirwa ingingo agacagiriza gutanga makuru ahengamye
mu nimero zitanu zasohotse muri ico kiringo bakaba nimero imwe yose yarimwo ikosa rijanye no gutanga makuru ahengamye twaratumye kwa giserukira kenshi turabandikira n'amakete y'inkibuzi ariko twabonye ko atacahindutse tukaboneraho rya karyo ko gusaba abarongoye ico kinyamakuru ko bo kwikubita gashi bagakora bubahiriza itegeko bagatanga amakuru atohoje amakuru yubaka amakuru adahengamye kuko bidahindutse mu minsi iri imbere hazuhava fatwa ingingo zifatiye ku mategeko mugabe ingingo zuhava ziremera ico kinyamakuru
amaradiyo abiri ijwi rya Amerika hamwe ni radio y'Abongereza BBC yahagarikiwe imirongo ya FM ku gataka ku Burundi kuwandwi ukwezi kwa gatanu 2018 mu kiringo cy'amezi atandatu ico naco kikaba carangiye itariki ndwi z'ukwezi kw'icumi na rimwe naho iyo mirongo n'ubitarugurugwa ubwego sense rukaba rwagereje ayo maradiyo gutanga amakuru atesunza amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru iradiyo ijwi rya Amerika yoyo ikaba yaranagirijwe gucisha ibiganiro ku maradiyo yahagaritswe no gukoresha umukozi asanzwe arondegwa n'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi i Bujumbura Raymond Nzimana ijwi rya Amerika
mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Urwanda ruvuga ko rwatanguye kwakira abahoze arabagwanyi b'umugwi wa FDL ugwanyi ubutegetsi bw'igihugu benshi mu batashe bari barashyize hasi ibigwanisho yamara ngo hanagaragayemwo abatahukanywe mu bitari ugushaka kwabo mu kiganiro na mugenzi wacu Eddie Gwema umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze arabasirikare Seraphine Mukantabana yavuze ko gutahukanwa kwabo biri mu mugambi ugushira mu bikogwa ingingo z'abakuru b'ibihugu byo mu karere byo kwaka ibigwanisho no gutahukana abari mu migwi itwaje ibigwanisho
iminsi yashize mwakurikiye yuko hari inama zagiye ziba zigamije kugera amahoro n'umutekano muri aka karere k'ibihugu bigari aho abakuru b'ibihugu bitandukanye bemeje yuko imitwe itwaje intwaro yayirambika hasi hanyuma ariko cyane cyane hagasabwa aba FDLR cyane cyane abari bari mu makambi n'ubundi bari barashyize intwaro hasi bakajya mu makambi za Warungu Kisangani Kanyabayonga bakabasaba yuko baba batashye ku bushake kugeza ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka bitaba ibyo bagataha badatashye ku bushake bwabo ngira ngo nicyo cyabaye rero kuko leta ya Kongo imaze kubona ko hari abinangiye yabasohoye muri izo nkambi ku ngufu biba ngombwa yuko basaba leta y'u Rwanda yuko ibakira
mwabakiriye guhera ryari ese abo mumaze kwakira bangana bate
ku wa gatanu ubushize twakiriye abagera kuri 210 bari baturutse muri kwateri ahitwa Irisara hanyuma mu ijoro ryakeye twakiriye 358 no kuvuga harimo abarwanyi n'imiryango yabo baturutse mu nkambi ya Kanyabayonga kandi turacyategereza ko n'abandi nabo nibaza tubakira
abasigayeyo mukeka ko bangana gute
bo biragoye neza kumenya imibare yabo kuko leta ya Kongo n'izi mibare iriyo neza ariko ku mibare Monisco yigeze gutangaza kera bigaragara yuko za Kisangani hari abantu benda kugera kuri 800 barimo abasirikare n'imiryango yabo naho Warungu hakabayo abakabakaba mwe 170 barimo barwanya nabo n'imiryango yabo bari mu mashyamba barwana bo nta mibare yabo tuzi neza
muvuze ko hari abatashye bari basanzwe ari abarwanyi ese hari abaje bitwaje n'intwaro zabo ku buryo bazirambitse zashyikirijwe abashinzwe inzego z'umutekano aho mu Rwanda
abo ngabo batashye bari barazirambitse kera nta ntwaro bari bafite bahoze ari abarwanyi bashyira intwaro hasi ngira ngo murabizi aho kugira ngo batahe bashyira mu makambi yo muri Congo babarindirije ngo kuzabacyura ariko uko byahindutse ntawabimenya nuko bakomeje kuguma muri ayo makambi bikamara igihe kugeza igihe biba ngombwa ko leta ya Kongo isaba yuko bahavanwa bitari ku bushake bwabo
hanyuma hari abavuga ko nk'uko wari ubivuze ko hari abazanywe bitari ku bushake abo ngabo bangana bate ese hakoreshejwe ubuhe buryo kugira ngo batahane
bo uburyo bwakoreshejwe ntabwo nabumenya kuko cyo twabonaga nuko bagera mu gihugu ubona ko bahageze batabyiteguye basa na hari abantu bavuye bavuga batazi neza yuko koko ba bari bugere mu Rwanda kandi ko zakirwa kandi nta nubwo baje mu buryo busanzwe kuko wenda banyuraga muri za manifesto twereza manifeste uburyo bwakoreshejwe ngira ngo mwabaza leta ya Congo uko yabigenje kugira ngo abantu baze ku butaka bwabo ibyo byose babanje kusaba leta yacu kugira ngo bombe ko abantu baje
hanyuma iyo bageze mu Rwanda mu bajyanaye
tubakira mu nkambi ya Mutobo mu majyaruguru y'igihugu cyacu tukabakorera gahunda dusanzwe dukorera abasanzwe
hanyuma se nkabo waruvuze ko bashobora kuba bazanywe atari ku bushake bwabo ndetse bamwe bakaba bagaragaje ko batunguwe nuko bageze ku butaka bw'u Rwanda icyo gihe biraborohera ko abo bantu mubahuza nabo bandi batashye ku bushake bwabo
nta kibazo gihari na gitoya kuko niyo barebye ngira ngo nari nabivuze ko abenshi bazashye iwama baza nafite ubwoba batazi bajya ariko mu minota mikeya gusa bamaze kumva ko bakandageza ikirenge cyabo ku butaka bw'igihugu cyabo bakabona uburyo bakiriwe kuko mu by'ukuri abanyarwanda tuba tubishimiye tubakira neza bakabona ko bakiriwe nk'abanyarwanda ko batakiriwe nk'inyamaswa zabaga mu mashyamba bahita bumva yuko bigaruriye icyizere bakumva yuko ibyo bibazaga byari mu mitwe yabo byabatera gufungwa bigashira ubundi tugatsinda akadiho bakabaho neza nk'abandi
muri abo batashye ese haba harimo abayobozi muri uwo mutwe wa FDLR
bo barimo ariko ntabwo ari abayobozi dutegereje twifuza ko nabo bafata icyemezo akarekeraho gukomeza guteza akaduruvayo no gushaka gusenya ibyo abanyarwanda bubatse bishakuye ariko byumvikane ko muri abo 2010 twakiriye iyo uvuze abayobozi ugasanga ko harimo abaofisiye barenze 10 urumva ko ari abayobozi hanyuma mu banyuma naho harimo abayobozi batari ku rwego rw'abajenerali ariko barimo
Serafina Mukantabana umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha radio Ijwi rya Amerika
urakoze cyane
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
kiri mu Rwanda inama nkengo z'amateka isaba leta gufata ingingo ntabanduka zo kuvyara ku rugero igihe umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente yatanga ibisobanuro mu majambo kuri iyo ngingo abasenateur bagaragaje ko kutavyara ku rugero bitevya kurushiriza iterambere ry'igihugu ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eric bagira ubusa
abasenateri bagaragaje bwana Edouard Ngirente ministre w'intebe ko hakiri umurundo w'ibibazo bishingiye kuri serivisi zo kuboneza urubyaro imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda igaragaza ko umugore mu Rwanda byara abana barenze bane mu gihe intumbero ya 2050 u Rwanda rwihaye ko yagumbye kuba byara byibura barengaho babiri senateri Garikan niyo ngira umwe mu basesengu ibibazo akavuga ko ingingo yivuzweho hari abayifata nk'iyoroshye nyamara igakomeza kugira ingaruka ku buzima bw'igihugu afatiye ku gihugu cya Malaysia ku mugabane wa Aziya cyageze ku ngingo kuboneza urubyaro kubera ingamba zihamye cyafashe senateri niyongere yabwiye ministre w'intebe ko kugeza ubu batunzwe n'abandi badakora muri Malaysia bari kuri 40% mu gihe mu Rwanda bo bakiri kuri 82% ahandi bakebura guverinoma nuko mwigenamigambi rikorwa haba kuri gahunda z'iterambere zitangwa hatitabwa kukureba ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage kuri senateri ntawukuri ryayo we agasanga kimwe mu bishobora gukoma mu nkokora iyi gahunda yo kuboneza urubyaro n'amategeko Rwanda rugenderaho yabigira mu ruhare muri zimwe mu ngambo mukuru wa guverinoma garukaho mu kugerageza gukemura iki kibazo harimo no gukomeza kwigisha abanyarwanda bakarushaho guhindura imyumvire kuko ngo iza kwisonga mu kudindiza iyi gahunda binda abasenateri bagaragaza nk'impamvu zatuma kuboneza urubyaro bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye harimo ko hakiri n'amavuriro adahagije ku buryo hari abacika intege banga kurara rwantambi ahabwanangire ntakizeza ko mu ngengo y'imari itaha hateganijwe kubakwa kugera kuri 200 mu gihugu ariko ko mu 2024 hazaba hamaze kubakwa amavuriro agera ku 170 haraza kandi bimwe mu bigo nderabuzima cyane biri mu maboko y'abihaye Imana bitungwa gatoki mu kudatanga serivisi zo kuboneza urubyaro ministre w'intebe yizeje ko bari mu biganiro n'abavikuriye imibare itangwa n'ubutegetsi ndetse n'abanki yisigaragaza ko abanyarwanda basaga miliyoni 12 kandi ko biyongera kuri 2.7 buri mwaka igaragaza kandi ko icyizere cy'ubuzima kigeze kuri 66.5% intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda nuko mu 2050 burumbuke buzaba buri kuri 2.3 umuturage w'u Rwanda akazajya yinjiza 10,000,000 by'amadolari ku mwaka gusa abasenateri bo bagakomeza kugaragaza impungenge ko bigoye kuko na magingo ayo munyarwanda atageza ku 1,000,000 kandi biyongera umunsi ku wundi hakomeje kandi kuzamuka impungenge kuko iyi gahunda iterwa inkunga n'abanyamahanga hejuru ya 50% hakibazwa icyakurikira igihe habaho guhagarika inkunga kandi guverinoma idashyiramo ingengo y'imari ihagije muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro ku butegetsi bw'u Rwanda kuboneza urubyaro ni imwe muri gahunda zakorwa neza bikagira icyo byongera ku iterambere ry'igihugu bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugarutse mu Burundi Petero Caravelle Ndayicariye yahoze ayoboye umugwi Seni ujejwe amatora niwe yatowe n'abashingamateka b'u Burundi ejo kwa kane kugira arongore umugwi Sever mu kiringo c'imyaka iri imbere ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya
abari batanze amadosiye mu nama nshingamateka kugira baronke uburenganzira bwo kuba abakomiseri b'umugwi Sever mushasha bagera ku 185 umugwi w'abashingamateka warujejwe igikorwa cyo gusuzuma ayo madosiye wahavuye usigazamwo 33 abo nabo bategerezwa gutorwamo 13 bagize uwo murwi ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi uko ari 33 biyamamaje imbere y'abashingamateka Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka yababaza icyo bagiye guterera kugira kahise kabi kabaye mu Burundi kamenyekane bongere bafasha abarundi gusubiza hamwe
yucangaha hanyamuragi turaza kumubaza akabazo gatoyi kamwe rusaka kumubaza akarushagiye kuzana Sever mu minota 2 cyangwa 3 n'abantu 33 ufashe iminota 2 yonyine ikiba iminota 66 ni saha irenga ushizemo n'umwanya wo kuza no gusubira inyuma murumva ko ari umwanya munini nacyo gituma tutifuza yuko bavuga byinshi kuko barabivuje bihagije imbere ya commission ad hoc
abashaka kwitoza nabo bavuga icyo bazokora hamwe batowe muri aya mabanga Aloyse batungwa nayo numwe mu bashaka kwitoza
akarusho ka mbere nzanye nuko nsanzwe ndumuhinga mu bijyanye no kurondera ukuri no kunywanisha abantu ibyo nkaba ndabikozemo imyaka ishika 16 akandi karusho fise nuko nsanzwe ndi mu nani zitandukanye mu bijyanye na justice transitionnelle aho rero ibyo nzoba ntazi nzobikora ko abo bahinga mpuzamakungu nabo baheze babindose
13 bahavuye batorwa hisunzwe ubwoko abahutu indwi bagizwe n'abatungwa na Aloyse Nzigamasabo Leya Pascazi Hakizimana de Gracias Karenga Ramadani Ndayicariye Pierre Claver Nahimana Eli na Niyonkuru Pascal abatutsi ni batanu bagizwe na Ninziza Clement Noe Ndikumana de Gracias Ngabo Leonce Nijimbere Alice na Denise Sindokotse hamwe n'umutwa umwe azwi ku izina rya Goretti Bigirimana 13 bamaze gutorwa abashingamateka bahavuye bajya mu idonido cyo gutora komite nshingwabikorwa y'umugwi Sever uzotangura ikiringo cawo mu ntango z'umwaka uza Petero Caravelle Ndayicariye yahora arongoye umugwi Seni ujejwe amatora niwe yatowe ngo azorongore uwo murwi icegera ciwe Ninziza Clement Noe yahora mu murwi uri kurarangiza ikiringo umunyamabanga mukuru w'uwo murwi mushasha n'umufasoni Leya Pascazi Nzigamasabo abagize komite nshingwabikorwa y'umurwi mushasha Sever ntibashenye guha ikiganiro abamenyeshamakuru bamenyesheje ko badashobora kugira icyo bavuze itegeko ribagena mu mabanga ritarasohoka umugwi Sever mushasha ufite igikorwa cyo kunywanisha no kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi kuva ku muzo w'abadagi mu Burundi mu 1885 gatanu kushika muri 2008 ni mu gihe umurwi uzosubirira uwo warushinzwe ico gikorwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 962 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gihugu cya Kenya abantu bitwaje inkoho bataramenyekana bavuga ko banyuruje umukozi akora ku buntu w'umutaliyano kazi bakomeretsa n'abandi bantu batanu. Ni inkuru y'umumenyesha makuru Rael Ombuo mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Igitero cyabaye mu ijoro ryo kwa kabiri mu mujyi wa Chakama ku nkengero z'inyanja y'Abahinde nko muri kilometero 100 mu majyaruguru ya Mombasa. Uwashimuswe ni umukobwa w'imyaka 23 y'amavuko Silvia Constanza Romano. Akorera ishyirahamwe rifite icyicaro gikuru mu Butaliyani ryitwa Afrika Milele ryita ku bana b'imfubyi n'abatagira kivurira. Abakomeretse ni umutegarugori w'umunyakenya n'abana bane. Kugeza ubu nta muntu uriyitirira iki gitero. Polisi ya Kenya nayo ivuga ko itaramenya abateye ariko ko irimo ibahigisha uruhindu ihereye ku makuru ya mbere ifite. Umwe mu babibonye yitwa Churchill Otieno Onyango yabwiye ijwi rya Amerika ko abateye bamutegetse kuryama hasi we n'abandi bantu bari kumwe. Nawe akorera Afrika Milele yari kumwe na Silvia Constanza Romano. Avuga ko abantu bateye bari batatu basa n'abasomali, babiri nibo bari bafite imbunda, uwa gatatu we nta ntwaro yari afite. Ariko hari abandi bantu bavuga ko abateye bari batandatu bari bafite imbunda n'imipanga, bavugaga igiswahili, baje babaririza ngo wa mugore w'umuzungu arihe. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubutaliyani yatangaje ko yamenye ishimutwa rya Silvia Constanza Romano kandi ko irimo ibikurikiranira hafi. N'ubwa mbere mu myaka 6 ishize umunyamahanga ashimuswe muri Kenya. Byaherukaga mu 2011 no mu 2012 ubwo umugabo w'umwongereza yarashwe arapfa naho umugore we arashimutwa. Ibyumweru bibiri nyuma yabo umugore w'umufaransakazi nawe yashimutiwe mu kirwa cya Lamu. Ibyo bitero byatumye Kenya yohereza ingabo zayo muri Somalia kurwana na Al-Shabaab.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga hijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga.
Njoti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha ahaniyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.